Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri yoneza cyo mwese muri kumwe na Federic Mukije. Murundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha. Igipolisi cha Uganda cyatangaje ko hari abarundi 24 bapfunzwe kuva mu ntango zo za kuno kwezi kwa mbere bafatanywe abaganda babiri.
Kwezi kwa kane kuomba kambi 2021 abakenyezi n'abigeme bashika ku 30 barafatiwe nyene n'igipolisi cha Uganda mu gihe bariko baragerageza kugenda cyane kujanwa mu bihugu by'abarabu.
Uyo ni Maître Prime Mbarukeye umukuru w'ishyirahamwe rirwanya urucuruza rw'abantu mu Burundi. Mu Burundi abanyagihugu bahuye n'imyuzure muri zone ya Gatumba mu 2022 hanyuma bakimurirwa ahoze hitwa Sobera. Kuva icyo gihe barabandanya kubaho mu buzima bugoye cyane, basaba leta n'abandi babishoboye kubafasha. Muri Somalia bagwanye mu rwi Al-Shabab bishe abantu batari munsi batandatu no munsi kwa gatanu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cyo hagati muri Somalia batujijwemo mu ndwi iheze. Muri Leta Zunze za Amerika umunsi ugize kane inama shingamateka idafise umukuru wayo. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagiraho muja ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Chad yatangaje ko yatesheje umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu no gufuta ibwirizwa shingiro. Inkuru yatangajwe n'umuvugizi wa Leta ya Chad, tujye kwishikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Umuvugizi wa Leta Aziz Mahamat Saleh yatangaje ku munsi wa kane ko abantu 11 bateguye uwo mugambi harimwo abasirikare n'umwe mu baharanira gateka ka muntu. Bahagaritswe mu kwezi guheze barungikwa muri sentare nkuru ku mugwa mukuru Njamena. Sale amenyesha ko ubutungane buriko buragira itohoza kuri abo bantu bagirizwa kuba bari bafise imigambi yo kugeramira ibwirizwa shingiro kuja hamwe mu mugambi w'ubugizi bwa nabi no kuba bafise ibigwanisho. Abo bantu 11 bagirizwa bose barabasirikare kiretse umwe yari mu baharanira gateka ka muntu yitwa Beradine Targuiwo yagirijwe ko yageramiye umutekano w'igihugu kandi yarafitse ibigwanisho mu biciye kubiri n'amategeko. Icuka kibi cyari yongeye muri Chad mu mezi ya vuba igihe habi imyerekano itari bwibonekeze imbere yaho yo kuyamiriza leta. Mahamad Idris Deby yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu inyuma y'urupfu rwa se wiwe mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2021 aho kubahiriza ibwirizwa nshingiro kubijanye n'isubirizwa ry'umukuru w'igihugu. Abatavuga rumwe na leta bavuze ko icyo gihe yari kudeta. Yamara mu nyuma yaho baremeye Mahamad Idris Deby nk'umutegetsi mfata kibanza mu kiringo cy'amezi 18. Abakurikirana ibintu bavuga ko ihagarikwa ry'abantu 11 bikekwa ko bari ko bagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ari akigoro ko kunumya abatavuga rumwe na leta.
Urakoze Fidele. Abagwanyi mu rwi Al-Shabab bishe abantu batari munsi ya batandatu no munsi ku wa gatanu mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cyo hagati muri Somalia batujijwemo mu ndwi iheze. Ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Leta ya Somalia n'abagwanyi bakorana nayo baratujije abagwanyi ba Al-Shabab mu bice bitari bike kuva batanguye ibitero bikomeye mu kwezi k'umunani mu mwaka uheze. Yamara abo bagwanyi bishuye mu gukora ibitero bitari bike harimo ibitero by'amabombe ku mugwa mukuru Mogadisho. Bishe abantu batari munsi ya 35 bakomeretsa abandi 40 ku munsi wa gatatu. Ni gihe baturitse amabombe yari yatezwe mu modoka zibiri mu gisagara cya Mahas kiri hagati mu gihugu. Igitero cy'uno munsi kwa gatanu cyakozwe mu mihana yahitwa Hilole mu ntara ya Hirshabelle. Abasirikare ba leta ya Somalia n'abagwanyi bakorana bari bafashe mu ndwi iheze. Abagwanyi ba Al-Shabab bakoze icyo gitero muri iyo mihana mu masaha y'ibisabisho mu gitondo cy'uno munsi kwa gatanu hafi isaha 11 iyo mu mutwenzi muri ako karere. Mohamed Hussein umwe mu baba mu mihana ya Hilole Gab atangaza ko ukurasana kwakurikiye aho bakoze icyo gitero batujijwe. Abasirikare ba leta n'abagwanyi bakorana bari mu bantu batandatu bishwe atangaza ko muri iki gihe ingwano yahagaze ko atazi yitegira inyakuri cy'abapfuye mu Al-Shabab watangaje ko wasubiye kwigarurira iyo mihana kandi wafashe imodoka n'ibigwanisho yamara abahaba baratera ivyatsi byatangajwe n'umugwi Al-Shabab
Urakoze Fidel tu kivuga kuri Afrika kandi igipolisi cha Kenya cha toye ikiziga cha Edwin Chiloba umunyakenya yahanira agateka k'abakundana basangiye igitsina icyo kiziga kiri mu isandugu icyuma mu burengero bw'igihugu inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
Abadereva b'amataxi moto bahaye igipolisi makuru yerekeye ikiziga cha Edwin Chiloba inyuma ko babonye iyo sandugu ijugunywa ku ruhande rw'ibarabara n'imodoka yariko irengana nimero zayo zari zihishijwe ibinyamakuru The Standard and The Daily Nation nibyo zatangaje iyo nkuru bisubiramwo amakuru yatanzwe n'igipolisi ibisigarira vya Edwin Chiloba yaranira agateka k'abakundana basangira ibitsina byatowe ku munsi wa kabiri hafi y'igisagara cha Eldoret mu gice cha Usine Gishu aho yagirira imirimo y'ubudandajijanye n'ivyerekeye imideri nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ryigenga riharanira agateka ka muntu muri Kenya Kenya Human Rights Commission iryo shyirahamwe ryamenyesheje mu butumwa ku rubuga Twitter ko yishwe bunyamaswa hanyuma atabwa mu karere kari hafi y'igisagara cha Eldoret n'abantu bamwishe batamenyekanye bimenyesha ko iteye impunge ngibikomeye kubona ubwicanyi ku banyakenya bakundana nabo basanga ibitsina bubandanya kwiyongera umuvugizi w'igipolisi cha Kenya Lesira Onyango yatangaje ko azogira icyavuze ku rupfu rwa Edwin Chiloba mu bihe biri imbere ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abasanga ibitsina muri Kenya ryamenyesheje kuri Twitter ko ribabajwe cyane n'iyicwa rya Edwin Chiloba rimenyesha ko yari umuntu yitanga atiziganya mu rugamba rwo guharanira agateka k'abakundana nabo basanga ibitsina
Urakoze Fidel muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitigiri cy'abashomeri cyaragabanutse mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye mu gihe ubuzi bwiyongeye cyane muri icyo gihe idonido y'inkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
ubuzi bwariyongeye mu buryo butari bwitezwe nk'uko vyerekanywe n'icegeranyo cya leta cyo ku munsi wa gatanu vyerekana ko isoko ry'akazi ryabifashemo neza isoko ry'akazi ryari ryabaye isata cyari cyateye amakenga mu gihe banki nkuru y'igihugu yari ikora kugira itume ifaranga ry'igihugu ritabandanya guta agaciro mu gihe banki nkuru ya Amerika yadugije inyungu ku ngurane inshuro zitari nke ibitigiri by'abarondera akazi byagumye bihagaze neza cyane abategetsi bafise impungenge ko imishahara iri hejuru cyane ishobora gutuma urugero ugugutituka kw'idolari ruguma ruri hejuru mu kwezi guheza abatanga kazi barongereje abakozi ibihumbi amajana 223 mu kwezi kw'icumi na rimwe bari ibihumbi 2,556 yamara ivyo biharuro vyo mu kwezi kw'icumi na kabiri biracari hejuru y'ivyo abahinga bari biteze nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe akazi urugero rw'ubushomeri rwaragabanutse ruja kuri 3.5%
Urakoze Fidel kuri ayo makuru yose mvugwa hirya no hino ku isi udushikirije tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo hinjwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri YouTube Facebook Twitter na Instagram VOA Radio yacu mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini ya makuru yatangwe mu gihugu cha Uganda ho igipolisi cha Uganda chatangaje ko hari abarundi 24 cafunze kuva mu ntango za kuno kwezi kwa mbere bafatanywe abaganda babiri mu manuko ushira useriko w'igihugu ico igipolisi cemeza ko bari bagiye kwagurisha ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Eloge Urikaneza
Igipolisi cya Uganda cyemeza ko abarundi bafunzwe bagizwe n'abagabo 23 n'umukenyezi umwe bahagaritswe ku itariki ya kabiri uku kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023 itangazo ry'igipolisi cya Uganda ryanashyizwe ku rubuga rwa Twitter risigura ko abo bafungiwe mu gisagara cya Kayabwe mu karere ka Mpigi mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu bari mu modoka rimwe yari yabanje guhagarikwa n'abapolisi bajejwe uruja n'uruza mu ibarabara ku kirindiro cyo gusuzuma cha Katonga muri Kayabwe mu karere ka Kamigi inyuma yuko bona ko iyo modokari yarengeje abitwara niho mu nyuma bahava bamenya ko bara barundi bagiye kugurishwa muri Uganda niko itangazo ryatewe ku mukono n'icegera c'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda Claire Nabakarivuga uwo mukenyezi yatomoye ko abaganda babiri umudereva w'iyo modokari hamwe n'umukomvoyer nabo nyene bafunzwe bagize urudandazwa rw'abantu abo barundi bubafungiye ku kirindiro gikuru c'igipolisi cya Mpigi muri iki gihe tubandanya amatohoza nayo umushoferi n'uwo bafashanya bagirizwa urucuruzwa rw'abantu rudaciye mu mategeko niko byatangajwe na Nabaka yongera ko ko mu buhamya bwabo abo bari bagiye kudandazwa biyemerera ko bari bavuye mu ntara zitandukanye z'u Burundi bizezwa ubuzi bwiza mugabo Nabaka icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda yemeza ko akenshi abantu nk'abo bisanga baroye gukoreshwa ibikorwa by'ubucakara birimo ugucuruza umubiri ku gahato kubwa makuru atangwa n'igipolisi ku rubibe rwa Mutukura Uganda ihana na Tanzania abarundi bafunzwe bo baburutse imodokari bari kubagenderamo mu gihe bari ku birometero bitatu by'urubibe kugira ngo ntibamenyekane baca bankirwa kwinjira muri Uganda baciye bagenda n'amaguru inyuma yo kumvikana n'abafasha muri ico gihugu babinjiza baciye mu kinywabi ibikegera cy'umuvugizi w'igipolisi cya Uganda aravyemanga agashimira abapolisi bagenzi be n'abanyagihugu batanze amakuru ku ruhande rw'u Burundi yahafunzwe ba muka mvugizi w'igipolisi Desire Nduwimana yatubwiye ko bataramenyeshwa amakuru y'aba barundi bafatiwe mu Buganda ariko umukuru w'ishyirahamwe ONS Tewe Ton Frere rigwanya urucuruzwa rw'abantu yabwijwe ijya Amerika ko yibaza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu by'Abarabu Maître Prime Mbaruke ye abivuga afatiye ku byabaye muri kahise yatohoje ko
mu kwezi kwa kane kumba kwa 2021 abakenyezi n'abigeme bashika ku 30 barafatiwe nyene n'igipolisi cya Uganda kugataka ka Uganda mu gihe bari ko baragerageza kugenda cyane kujanwa mu bihugu by'Abarabu nka Oman Arabia Saudite n'ibindi bihugu
baruke atwara ONSTE we ton frère ahanura abarundi bashaka kuja gukora mu mahanga guca mu mashira hamwe azwi n'inzego z'igihugu
ibyo bigo bitanu byemerewe na leta gukora n'icyo gikorwa cy'ukuri ari mihora myiza yotuma abarundi by'ukuri baheba inzira z'ibinywabi ibyo bigo bikazofasha no kugira ngo bitange umuco uwore wose ukenewe kugira ngo abarundi ntibaze basubire kuzimagirika nkuko byibonekeje mu myaka iheze
Florence Bovin umukuru w'ishyirahamwe Justice Equite rigwanya urudandazwa rw'abantu mu byaga binini amenyesha kugwaruka muri kino gihe ari rwo rubangamiwe kurusha yongera ko ko abaje kugurishwa mu bihugu by'Abarabu cyane cyane baturutse muri ako karere ka Afrika bakorerwa amabi menshi
la jeunesse est elle qui est visée en premier il faut vraiment
gwaruka ni gurubangami wa hanini amareta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya uwo rudandazwa rw'abantu mu Rwanda baragerageje ariko mu Burundi no muri Kongo hoho na kamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu mareta babigira mu ruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa harabajanwa mu busambanyi harabaja gukoreshwa ibikorwa birohisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
Et dès qu'ils ont passé la frontière, ils sont vendus.
Muvugize ubushikanganje bw'imigenderanire ntiyabonetse kuri telefone kugira tubwire cy'ubwo bushikanganje buzi kuri ico kibazo. Ariko mu mwaka uheze umushikanganje Albert Shingiro yishikiye mu bihugu byo mu gabe cy'Abarabu, abarundi cyane cyane abakenyezi n'abigeme bakunze kugurishwamo kuvugana uko ico kibazo cyorandubanwa n'imizi. Yavuye afata ingingo.
Zo hariho inzego zijejwe kubegeranya zikaba inyigisho zijanye n'akazi bagiye gukora kandi zikaba n'inyigisho ingene bijya bihugu bibayeho kugira ngo bashitseyo ntibazashikeho bagira ingorane y'amasezerano cyane cyane araba abakozi bato bato
sijya mbere igihugu cya Uganda gifata abantu bagirizwa ucuruzwa rw'abarundi mu mwaka wa 2021 cataye muri yompi abagabo batanu bari baherekeje imiyabaga 28 y'abarundi kazi bari bajanywe ahantu hatazwi Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe OYM byitaho abimukira ku isi byerekana ko hagati y'2017 n'2022 abarundi bagera ku 1735 bajanywe kugurishwa nk'inyagano mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu bigobe cy'Abarabu Eloge Burika neza Ijwi rya Amerika
urakoze Eloge mu Burundi abanyagihugu bahuye n'imyuzure muri zone ya Gatumba mu mwaka wa 2022 bakimurirwa ahahoze hitwa Sobela kuva icyo gihe barabandanya kubaho mu buzima bugoye cyane basaba leta n'abandi bagira neza kubafasha bakabaho nk'abandi barundi ni inkuru dushikiriza hano mugenzi wacu Thierry Tireiva Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ibyabo bifuza gusubiramwo biri muri zone Gatumba, komine ya Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura, mu burengero bw'u Burundi. Aho nta hantu bakunze kwibasirwa n'imyuzure y'amazi. Iyo myuzure bahunze yatewe na Tanganyika hamwe n'uruzi Rusizi, yatesheje izaba abantu baharugwa mu bihumbi. Abo banyagihugu basigura ko batakironka ibyankenerwa bya buri munsi muri site Sobere.
Inzara ni igomba kutwica, ntitukironka n'ibyo kurya. Umwasigagere na yumva ikizunguzungu.
Singiraho ndonderera n'abagenzi nyine twese tubayeho nabi nka muri site nta na hamwe twirukira ngo umuntu agende kurondera.
Nta hantu turi ntihabitse neza. Nk'ubu unye tubangamiwe n'inzara, tubangamiwe n'inyota, tubangamiwe no kubura uburaro bwiza, ukuntu twambara ntibimeze neza, nta gasabune ntaki, nk'iyo umuntu ingwara imufashe.
Abo bateshejwe izabo bavuga kandi ko n'amahema babamwo yamaze kubasazira ko aho usanga yaratabaguritse, ibishobora kubatera indwara zinyuranye kubera imvura n'ugukanya.
Nta n'imisegetera dufise, umva imibu ni myinshi, malariya zagwiriye bivanye imibu n'inzara. Mvuye twese birafatanye, dufite ubuzima bubi cyane hano hantu. Amahema tuvuga ko adakwiye kandi anakwiye, arava cyane. Iyo imvura iguye twamaca duhagarara, na muntu aryama imvura iguye.
Mu gihe rero muri iyo site usanga abagize umuryango baba mu ihema imwe kandi ari ntoya cyane, basigura ko ingaruka mbari nyinshi cyane ku bigeme.
Urabona nk'izi hema hari igihe uba ufise nk'umuryango abantu cumi, ukadusanga aba wese bakoraniye mu kazu kamwe, hari aho usanga uba ufise umukobwa akuze cyabura n'umusore akuze, nyine wumva boryama hamwe, wumva byo kumva ntibikunda.
Imwe mu ngaruka zo kuba mu buzima bw'ubuhema butoni ryamana n'abahungu n'abakobwa, inda kweri ni nyinshi, baratwara inda ku bwinshi bivanye n'uko muryamana n'abana kandi bakuze baciye ubwenge. Mbakishakingo ingorane iguma igaruka yangaruka nyene yo kuba turi mu buzima nk'ubu. Twasaba ko bakadukorera rya Rusizi, batudukorera rya Rusizi bagasha baza bakadusubiza mu zacu, abatagikunda ko basubira mu zabo bari kumushasha bakarabo bo bashira, nabo abakunda nabo bakabafasha nabo bagasubira mu zabo.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Tasie Sibomana arongoye umugambi w'abadasigana iprona utemewe na leta y'u Burundi. Mu byuharanira harimo n'agateka kazi na muntu. Icyo bona kiraje ishinga ni uburaro bw'abateshejwe ibyabo.
Barakenera aho barara heza, ibifungwa barakenera gusubizwa mu zabo badakebye kubera uko bateba niko bagiburane nyinshi ziturutse ubuhungiro n'amabi yose bajabijanye. Muri make rero abo bantu barashinzwe gufasha. Ikintu gihambaye cyane bakeneye naho baba hashobora kuba hagutse, urabona nk'umuryango urimo abana ugasanga baryamana n'ababyeyi n'ingorane zikomeye cyane.
Tasie Sibomana anavuga ko hamwe atagikozwe ku miryango iba muri iyo site ari igihombo ku gihugu n'imiryango iba muri iyo site. Ahasaba leta gufata mu minuco kibazo umuti ukaboneka mu gihe cya vuba.
N'uruhombo runini ku gihugu, ku bazi n'imiryango, indero y'abana isibagora kuko abamaze gutwara ishusho kubera ku bana begeranye babona ibyo batahorabona batari bwagere kubona ari abana b'abahungu cyangwa abiga imikiri bato. Leta yari ikwiye gufata icyo kibazo nkamubwira ngo yaba ingene yobasubiza mu zabo. Ivyo navyo bisaba ko baraba neza ingene bategura aho uruzi Rusizi ruca.
Abo bahuye n'ibyago by'imyuzurire yo muri zone Gatumba bateranirijwe muri iyo site Sobere kuva mu mwaka w'2020, basaba kandi ko hokogwa ibishoboka byose kugira ngo basubizwe mu byabo. Ku bwabo muri iyi myaka irenga ibiri bamaze bavanywe mu matongo yabo, amazi yamaze gukama. Mu mwaka w'2021 mu kwezi kwa gatandatu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abatujwe muri iyo site abashiriye imfashanyo. Ico gihe yabijeje ko leta iriko iriginyisha ibereye kuri abo, ariko gushika n'ubu baracarindiriye icokorwa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Tiariva, igisirikare cha Congo gikorera mu Minembwe muri territoire ya Fizi caraye gitangaje ko kigiye kurasa abarwanyi bo mu rugwi twirwaneho ngo nibatashira ibirwanisho hasi canke ngo bave mu Minembwe. Ni inkuru imumenyesha makuru y'Ujuja Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ibi byumvikanye mu nama yahuje ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukorera muri brigade ya 12 iri mu Minembwe n'abashefu gakondo ndetse n'abamwe mu bapastori b'amatorero. Isoko yacu yadusobanuriye ko ubuyobozi bwa FARDC buvuga yuko bwasabye abitabiriye inama kubwira abasore b'abanyamurenge babarizwa muri twigwaneho gushira intwaro hasi bakavaho bakambitse mu marango ya Minembwe bagasubira mu bimwe mu bice bari basanzwemo byo mu bijabo muri secteur ya Tanganyika territoire y'Ifizi bitabaye byo bakaraswa. Ubuyobozi bw'i brigade ya FARDC ya 12 mu Minembwe bwasobanuye ko intandaro y'ico cyemezo ari uko bagwanyi batwigwane barimo Colonel Sematama na Colonel Mitabu bavuye mu ishamba rya bijabo baza gushinda ibirindiro byabo gakangara na Kabingo kandi ari mu karere kagenzurwa n'igisirikare cya FARDC. Kamasa ndakize n'umuyobozi watwigwaneho wavuganye n'ijwi rya Amerika ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa gatanu yasobanuye ko zimwe mu mpamvu badashaka kuva mu Minembwe ndetse no gushira intwaro hasi ari ukwanga ko FARDC ishobora kwinjiza abagwanyi bo mu Mayimayi mu Minembwe bakica imiryango yabo.
Ntawe twumva kuko kuva mu marango ya Minembwe n'ubundi baba batubwiye ngo tuve mu Minembwe ariko abaturage n'abaturage ntawe bimiriwe kubagira ngo mu gihugu kuko turi iwacu kimwe n'abandi baturanyi bose babashi abapurere n'abandi baturiye kino gihugu cyangwa mu karere.
Mweba bafata nk'abantu bitwaje ibigwanisho.
Niba badufata nk'abantu bitwaje ibigwanisho ntibabanze bamenye n'impamvu yatumye tubifata abanze babikemure. Nyine turabyemera turabifite barabifashe ariko rero ntibabanze bamenye impamvu yaduteye kubifata.
Kubera uyu mwuka w'intambara uri gututumba mu Minembwe hagati ya FARDC na twigwaneho bamwe mu baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahunga imwe mu mihana bari basanzwe batuyemo. Iyo ni nk'ayitwa mu Madegu, Runundu ndetse no kwa Rugemeka. Santos Mufashi ni umuyobozi wungirije wa Societe Civile mu Minembwe.
Abaturage barahunga kuko hano hagiye kubuka imirwano igizwe n'abo Barundi bavuye mu Burundi kuri konvasiyo ya Leta ya Congo n'u Burundi batari ya yase. FARDC yarabiyambaje twirwaneho nayo iravuga kuko ari abaturage ati twebwe ntabwo mwacungiye imyaka ine irashize ntabwo mwacungiye umutekano.
Kureba nayo ingwe hagati ya FARDC na twirwaneho byiyongereye kuvaho ingabo z'u Burundi zigereye mu Minembwe tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 muri gahunda yo gufasha ingabo za FARDC guhasha imitwe yitwaje ibigwanisho itemewe. Gusa imwe mu miryango y'abanyamurenge ivuga yuko itumva uburyo igisirikare cy'u Burundi kiri muri gahunda yo kurasa twigwaneho gusa gisize indi mitwe yitwaje ibigwanisho irenga 40 iri muri territoire za Fizi, Uvira na Mwenga kandi imaze imyaka yica abanyamurenge.
Tangaza nababaje n'ukunda abasirikare b'abarundi bifatanya na FARDC bakifatanya na Mayimayi ubu tuvugana bashika bava i Burundi bahitiye kwa Kigangara na Gapapa bona aba Mayimayi baca za masango na za mitenge baciye mu maka ya ba Mayimayi bageze hano mu Minembwe basanze aba Mayimayi bakorana na brigade ya 12 iyobowe na Rugazisha n'ubu barahari. Ikindi bazanye n'ingabo za Mayimayi zawo zo ziyobowe n'uwitwa Mushombe ukuri none ziyobowe n'uwitwa Rushaba hata abasirikare 40 bari kumwe n'icyo gisirikare cy'u Burundi n'ubundi bari kumwe n'abasirikare ba Gumino bakorera iyo misozi miremire abitwa Bafureko.
Bamwe mu bayobozi b'abaturage babajije ubuyobozi bwa FARDC buri mu Minembwe impamvu ukorana na Mayimayi mu kugwanya twigwaneho bwavuze yuko budakorana na Mayimayi ko ahubwo bafite gahunda yo kurasa imitwe yose yitwaje ibigwanisho nidashira imbunda hasi. Twagerageje kuvugisha igisirikare cy'u Burundi kiri mu Minembwe nacyo gishinjwa n'iyi miryango y'abanyamurenge gukorana na Mayimayi na Gumino ntibyadukundira. Gusa andi makuru dukesha bamwe mu baturage b'abanyamurenge batuye mu Rurambo na Bijombo yemeza yuko aho ingabo z'u Burundi zagiye zinyura mu myana y'abanyamurenge iyo abafurero ababembe ndetse n'abanyindu nta muntu uzasagariye kuva ku wa gatatu tariki ya kane ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 umuyobozi mukuru wungirije wa FARDC ushinzwe intambara General Major Chiko Kitambwe wari mu zinduko mu Minembwe yahamagariye abaturage kwitandukanya n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
urakoze Vedaste tugaruka ingaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho tugize imisi tubabwira ikibazo cyo gutora umukuru w'inama nshingamateka umugambwe wa Repubulika ni ufite amajwi ibibanza byinshi akaba ari wateza gushikiriza umukuru w'inama nshingamateka ariko haraheze iminsi ine icyo gikorwa kirangurwa ariko haraheze inshuro 11 ni yashoye kuronka amajwi yakwiye 218 uyu munsi ariko araba yandi matora muri kigihe turiko turavugana turiko turabashikiriza amakuru amatora ariko araba ariko naho bisa nuko umutegetsi yatezwa kuja muri icyo kibanza ku giti cy'umugambi wa Repubulika Kevin McCarthy asa n'utaza gushobora kuronka amajwi yakwiye kugira ngo abe umukuru w'inama nshingamateka inkuru rero mugenzi wacu Thomas Kamirindi yarayikurikiranye kuva ejo yibaciye ku mayange
nkuko babyemeranijweho ejo bundi kuwa gatatu abadepite batowe basubukuye itora ry'umuyobozi wabo speaker ejo saa sita uko byagenze kuwa kabiri no kuwa gatatu baraye batandukanye nanone ntawe bemeje buri gihe ikibazo gihora ibubisi mu barepublikani bafite ubwiganze mu mutwe w'abadepite nyuma y'amatora yo mu kwezi kwa 11 gushize n'intebe zabo 222 kuri 216 z'abademokrata. Kuwa kabiri batoye inshuro eshatu niko byagenze inshuro eshatu no kuwa gatatu. Ejo rero kuwa kane batoye inshuro eshanu batandukana saa mbiri y'ijoro ni ukuvuga saa cyenda y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda. Abarepublikani buri gihe batanga kandida umwe witwa Kevin McCarthy, noneho abamurwanya bo mu ishyaka rye bagera kuri 20 b'abayoboke b'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump nabo bagatanga uwabo. McCarthy ahora abona amajwi y'abarepublikani ari hagati ya 200 na 220 ntajya arenzaho. Andi majwi yabo bayanyanyagiza mu bandi badepite batowe cyangwa no ku bandi bantu batari abadepite batowe. Inshuro nyinshi harabahaye ijwi ryabo Donald Trump, bityo abarepublikani bananiwe kugira uwo baha muri bo amajwi 218 akenewe kugira ngo abe speaker. Abademokrate nabo bavuga ko nta jwi ryabo na rimwe bashobora guha umurepublikani kugira ngo ratagire umurepublikani utsinda. Ababo batora bose ni 212 bahora inyuma ya kandida wabo umwe rukumbi Hakeem Jeffries, umwirabura wa mbere na mbere mu mateka ya Amerika uyoboye itsinda ry'abadepite bari mwe mu mashyaka abiri ya mbere akomeye mu gihugu. Nawe ntashobora kubona amajwi ya ngombwa kugira ngo abe speaker kuko abademokrate nyine batagejeje ku ntebe 218 kandi abarepublikani nabo nta n'umwe wamutora. Imirimo yose ijyana n'iritora rya speaker iyobowe n'umwanditsi mukuru w'umutwe w'abadepite wese depite ariko ni umukozi mukuru gusa uhoraho. Inshuro 11 zose abadepite batowe bamaze bashakisha speaker ntaboneke birashyira igihugu mu gihirahiro kubera inteko ishinga amategeko Congress itaruzura. Abadepite batowe ntibashobora kurahira igihe cyose batarabona speaker. Nta tegeko bashobora gutora, nta komite cyangwa komisiyo bashobora gushyiraho, ntibashobora rero kugenzura imikorere ya guverinoma, muri make nta murimo n'umwe bashobora gukora. Mu gihe badashobora gutora amategeko, sena nayo ubwayo ntiyabishobora. Kugira ngo itegeko ribeho, rigomba kwemezwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Congress. Sena yo yarahiye kuwa kabiri nk'uko byari biteganijwe. Ikibazo ni ukumenya niba bizakomeza gutya kugera ryari, cyangwa se niba ishyaka ry'abarepublikani rizabona umuti vuba. Benshi muri bo bavuga ko bari mu mishyikirano ariko nta wuzi icyo bateganya. Si ubwa mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutora speaker bijemo ingorane. Kuva kuri kongere ya mbere na mbere mu 1789 ubu bibaye ubwa 15. Akenshi na kenshi ariko ntibirenza gutora inshuro eshatu. Gusa nko mu 1848 batoye inshuro 63 n'inshuro 44 mu 1859. Umwaka byafashe igihe kirekire cyane mu mateka kurusha ibindi bihe ni mu 1855-56. Icyo gihe abadepite batoye mu gihe cy'amezi abiri batora inshuro 136 mbere yo kwemeza umuyobozi wabo speaker. Ariko bwa nyuma byaherukaga ni mu 1923 hashize rero imyaka 100 icyo gihe uwabaye speaker yatowe ku nshuro ya 9. Ubu rero bizamara igihe kingana iki nta n'umwe ubizi.
Nta n'umwe abizi nkuko mwivuze Thomas kuko ni onchuro ya 12 ikiraba muri kigihe turi ko turavugana isani ya hava igorana naho Kevin McCarthy yashoboye kuronka bamwe bintagondwa ashyira ku ruhande rwiwe arashobora kutaronka ya majwi 218 nshuti mwese rero bavandimwe mwakurikiranye ikiganiro cyacu kuri isaha turabashimiye cyane rwose turashimiye n'umuhinga dufashe mu nyabw'ivyuma Justin tukaba dushimiye kandi na Aloisa yeganije ibiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.